Kereti Pawulo yandikiye Abanyefeso cyo cya kane guhera kuri 25 ingeso zikwiranye n'umukristo. Maze mwiyambuye ibinyoma, umuntu wese avugana iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka, ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe Satani icyicaro. Uyiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura, akoreshe amaboko yiwe ibyiza, kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimubabaze mwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Mururazi wose ukujingitwa ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. 29 Ntihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimubabaze mwemu yera w'Imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Ama Imana, wezagira ijambo ryawe mu ikoraniro ryawe, kubwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. N'ubu nyene shengero turabandanya gose kwigishwa no gufashwa cyane muri iki gikorwa n'aya majambo Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso, abigisha ingene bakwiye kugenda nk'uko bibereye ihamagagwa ry'abera. Niko yandika ngaha mu gice cya kane umurongo wa mbere ngo nuko mugende nk'uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Niko yandikira abi Filipi igice cya mbere umurongo wa 27 iri jambo ngo mugende nk'uko bibereye abana b'ubutumwa bwiza. Kandi nivyo koko aba yahereye mu gice cya mbere ngaca Abanyefeso, aba yavuze ingene aba bantu canke n'abizera bose, jewe na wewe turi ngaha turi mu mwami Yesu, ingene twahezagijwe imihezagiro myinshi y'ahantu ho mu ijuru. Ngo muri iyo mihezagiro niho Imana yaduhamagaye, ngo abo yahamagaye irabacungura n'amaraso yayo. Ngo abo yacunguye ibinjiza mu rugo ntibagumye hanze ngo ibagire abana bayo. Ngo abo yinjije ibambika umwambaro mushashi bashirako ikimenyetso camwe mu yera. Igice cya mbere uhere ku murongo wa 13 bivuga karanga mutima ubwiza n'ubutunzi n'umugisha abera dufise muri Yesu Kristo. Ariko Pawulo ntatubesha, aradufasha kubona yuko muri ubu butunzi n'akaranga mutima gashasha dusanzwe dufise, naho twaremwe turi byaremwe bishasha muri Yesu Kristo tukiri ngaha mu isi. Isi iri mu icyaha kitarahera, isi gikoregwamwo Satani n'abadayimoni, ariko kandi natwebwe ubwacu tukicambaye iyi mibiri tutaracungurwa burundu, nta kabuza hazoba intambara. Hazocaba intambara kubera umuntu mushasha afise mwemu yera azohora nigana n'ivya kamere kagikorera mu ngingo z'umubiri wiwe. Rero ariko aradufasha gose kwishura wa murongo mu Baroma 6 twasoma wa 13 uvuga ngo nuko ngo ntimugahe icaha imibiri yanyu ngo kibakoreshe ibyo kugabitanya, kandi ngo mwishikanire Imana nk'abazuki bavuye mu bapfuye, muheze n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe ivyo kugororoka Imana ishimwe cyane. Tugomba kwiba ibice bibiri tubitahura tukabimenya neza nk'ishengero mu bice bitandukanye by'ubuzima bwacu nk'abera. Ingene icaha tutacemera ko kiganza mu ngingo z'imibiri yacu, mugabo kandi twigishwe ingene izi ngingo nyende tuzishikanira imana nk'ikimazi cera gihimbara imana imana ishimwe cyane nivyo rero ngaha guhera mu murongo wa 25 Pawulo agenda arafasha abanyefeso na jewe na wewe ingene kimwe kimwe cyose by'ukuri tukinesha kandi tukagishikanira imana ahera ku majambo y'ibinyoma agabandanya kubijanye n'ishavu kuba tukiri mu isi iri mu icaha 28 akavuga ibijanye n'ivyo bikogwa ko kizira kwiba maze no munsi tukaza gushika gitongo 29 avuga kubijanye n'ibiyago vya misi yose hamwe hose muri ibi bice bine bitatu tumaze kubona akoresha bwa buryo bwo kuvuga Pawulo akoresha uburyo bwo kuvuga ico kudakora akavuga ico kwihereza hamwe n'igituma tubikora ati mwiyambura ibinyoma ariko mube imvuga kuri akavuga ati niyo mwaraka ntimukore icaha avuga ati wahora yiba ntabakiciba ariko akoresha amaboko yiwe hamwe hose agaca karongo kukidusunika nk'abana b'Imana gukora ibyo byose kuko turi ingingo ko turabera kuko twahezagiwe muri Yesu nta gituma tugishishikara gukora ibyo kugabitanye nuno munsi rero tuzakubandanyiriza hanyene turimbura ngo twumve abantu b'Imana kandi ku Imana agira dufasha nuno munsi raza kudufasha kubona ibijanye n'ivy'ibiyago bya misi yose uburyo ndi bwa bundi nyene ko tudakwiye kwihereza ibiyago bibi ariko umuntu akwiye kuvuga igice cya kabiri ijambo ryose ryiza rihesha ubuntu mugenzi we kubera iki kugira ngo abantu b'Imana ntitubabaze mwemwe w'Imana twahawe ikimenyetso cy'Imana Imana ishimwe cyane none ivyo kudakora nibiki ngo nuko 29 ntihagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko ndarondera abashakashatsi kurondera amajambo tuvuga ku munsi ngene yobangana bayaharuye basanze umuntu asohora ku munsi amajambo 700 ku munsi abagabo n'600 abagore n'800 mwayene n'700 Imana ishimwe cyane mani bafashe hayo umuntu aza gutahana iryo jambo ryonyene mu majambo yose y'uno munsi nimba twoshobora kuvuga amajambo 700 ku munsi shengero nuko ari ngabiri idasanzwe y'Imana Imana mu cyubahiro cyayo yifuje ko tubwirizana tugakomunika umuntu akumva mugenzi we amuganirije nk'uko muri kumuranyumva kugira ngo dusohoze mu kubaho kwacu kwa misi yose ishusho y'Imana. Imana igikorwa cyayo ngo bwa mbere na mbere w'Uhoraho Imana Imana mu kurema yaravuze maze ngo bibaho. Nimba hari igikorwa kiboneka ku mana mu karanga mutima kayo mu bwiza bwayo mu ngabiri idasanzwe muciri nuko Imana ari Imana yimenyekanisha ikavuga yari myishe umwana w'umuntu mu ishusho yayo yagombye ku mwana w'umuntu na wene ngo kuri wa mugoroba Adamu na Eva bazohora bicara bakaganira n'Imana mu majambo yumvikana yuko Adamu na Eva bazoganira hagati yabo majambo yumvika bazobwiriza abana babo majambo yumvikana ibahingabire y'ubwenge budasanzwe ubwo bwenge ibyiyumvira umuntu aba yagize biheza bigasohoka mu ndome n'amajambo asobanutse yari ingabire idasanzwe Imana yaturemanye guhera ubwa mbere na mbere kugira ngo tuyiheshe icubahiro n'iyo ngabire rero nk'ibindi byose by'izi Imana yari yaragavye mu itanguriro no mu irema rya mbere itanguriro cya gatatu cya hakimaze kuza mu isi bantu b'Imana iyo ngabire yarononekaye atari uko amajambo yaciye agabanuka kumburengera yaragwiriye gusuma ahubwo nuko no mu kugwira mugabo yoba yasohotse kandi asohoka atari meza aza gusohoka asohora ibiri mu bwenge no mu mutima w'umuntu bitagira ingene vyomenywa biri mu mwijima utagira ingene ungana kumbure jeno hava ndabivuga na reka dusomere hamwe ishengero ry'Imana ingene Yakobo avuga ururimi muri Yakobo igice cya gatatu ni mu isezerano rishasha amajana 294
Yakobo
igice cya gatatu umvirize inge navuga ibijanye n'amajambo cyanke ururimi n'ibiyago bibonekera mu bantu bashitswe ko n'icyaha bene data muri mwebwe ntiyakabe benshi barondera kuba abigisha murazi ko tuzocigura urubanza ruruta abandi kuko twese dusitara muri byinshi umuntu wese adatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose ashobora no kuganza umubiri wiwe wose iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire duhindukiza n'imibiri yayo yose kandi raba n'amato naho yoba manini manini ate akuberwa n'umuyaga uhuhuta cyane ingafe n'ahari ntonto cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba n'ururimi niko ruri n'urugingo rutoya rukirata ibikomeye raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake ururimi n'umuriro ni kibi kingana n'isi ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose rudomeka kubaho kwacu kose nago ruba rwadometswe na gehinomu kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ibyikwega n'ibyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunda ari ku rurimi nta muntu yoshobora kurugunda n'ububi n'ububi butaguma hamwe bwuzuye ubumara bwica ubwo nigo dushimisha umwami data wa twese kandi niko tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umupfumo bene data ivyo ntibikwiye kumera bityo bega iri bagiho dudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbi zimwe bene data mbega umusukoni ushobora kwama erayo canke umuzabibu wo kwama isukoni niko n'amazi y'umunyu adashobora kuvamo yaryoshe Imana idufashe cyane aya majambo Yakobo adoma ku rutoke ashimangira rwose agomba kwerekana abantu b'Imana ngene ururimi naho umengo ni rutoya nico gikoresho gisohozamwo ibiri bwina mu mitima y'abana b'abantu nibyo bisohoza niko risohozamwo ibiri mu bwenge bwacu ibiri mu byiyumviro bwacu Yakobo ngaha ashingira amajambo Yesu yari yabwiye abafarisayo muri Matayo 12:33 avuga ati cyonone umuntu sikicyo afunguye ari mu 15:11 ariko ngo ibiri mu mitima yabo nibyo biseruka ngo umuntu afise imbizi z'amazi nziza asohora mu ivyitsi ariko afise imbizi z'amazi mabi nawe nyene aza gukuramwo ibibi bariko berekana iki gashengero ingene umwana w'umuntu muri kwa kononekara ko muri Adamu icabaye mu mutima wiwe no mu bwenge bwiwe ngaha mu Banyefeso twari twagisomye ngo ubwenge bwiwe bwarononekaye hajemwo umwijima ngo umutima urakomantara ngo abo bantu ivyo baza gukora n'ivyo baza kugaragaza ngo nibidahesha Imana icubahiro rero umuntu atarizera umwami Yesu agikomantaye harimo mwiza no mu mwijima mu bwenge bwiwe no mu mutima wiwe wose ntihobura kubonekamwo amajambo yose mabi ashoboka ashobora kuba atabisohoye n'akanwa ariko ivyiyumviro n'umutima iyo hagize ikiza guseruka biraza kwerekana ikimurimo ariko ngaha Pawulo yandikiye ishengero ariko ababwira ati mwebwe ariko mwebwe si uko mugifize imitima ikomantaye n'ubwenge bwuzuye mwijima n'umutima ujakariye ikibi oya ati mwebwe mwari mwe gushasha muri Yesu Imana ishimwe mwebwe mwagize bashasha kw'ubushobozi bw'ubutumwa bwiza mwumvise mukizera mwebwe rero ko mwagiriwe neza muri Yesu mwebwe ngo nimukwiye kumera gucyo nimukwiye kubandanya muri izo nzira kuko ubwenge bwanyu n'imitima yanyu n'ibyifuzo byanyu byarahindukiririjwe n'ubushobozi bw'Imana Imana ishimwe cyane kandi nivyo Imana idakoze igikorwa cibanze cy'igitangaza mu mitima yacu ntitwoshobora kurondeza n'umwete wacu kuba abantu badafise amajambo mabi ntivyokunda ati rero mwebwe mwagiriwe neza na Yesu imitima yanyu atari nk'iy'abafarisayo canke nk'iy'abanyamahanga burundu batigeze kumenya iby'Imana ati mwebwe mu mitima yanyu ngo amajambo mabi yose ntabakiva mu kanwa kanyu ururimi rwanyu ntiriwe rugicira umuriro niko Yakobo yaruvuze ururimi rwanyu ntiriwe rugisohoramwo imbizi n'amazi y'umunyu ngo ntihabe hakivamwo ngo hama ibiti kimeze nk'umusukoni ariko ngo hasese nk'amavuta ya Elayo icyo muri cyose kubera ubuntu n'ubuzima bushasha Imana yatanze ngo amajambo mabi ntabakiva mu kanwa kanjye bantu b'Imana agomba kwatindira gatoya ahantu tuyiyumvire ko aya majambo mabi nayahe aya majambo mabi shengero aza mu buryo n'ubwoko bwinshi ahanyine muri gatanu tuzobashika mu murongo wa kane aba yakoresheje ijambo ngo ibiteye isoni canke amajambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi ngo ivyo bitabereye gukora mu murongo wa gatatu ngo ubushurashuzi ibihumanya byose canke ukwifuza nimukabishire no mukanwa mube nkuko bibereye rya jambo riragarutse abera b'Imana canke ibiteye isoni canke amajambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi kuko ivyo bitabereye ikibereye no gushima Imana bantu b'Imana jambo Imana yahaye abantu bo muri Hagayi no musi ngira mwavyumvise yabwiye ati nimuze twiheze nimunze twirimbure turabe neza nimba nkabera mu mitima yacu mu buhe buryo aya majambo mabi aboneka reka ndabaha ibice bike si byose ariko biradufasha kuhiyumvira aya n'amajambo ngo y'ubupfu amajambo atari mu bwenge n'ibiyaga abantu bicarana bakavuga ibintu byose ngo by'ibishegu n'ibiteye isoni ngo nibitwenza bitari byo aho umuntu aba ari we yabivuze canke yatwenze ugutwenza kuyundi kurimwo ububi bwose aya n'amajambo y'ukwararazanya hamwe n'urusaku abantu bongoreranira iyo bicaranye kugira ngo bashire hasi uwundi muntu nabo habonekemwo ubwibone ku buzima bwayo aya n'amajambo bantu b'Imana aho umuntu arahira akarahira we akarahira izina ry'Imana akarahira ibintu azi neza yuko ibyo ariko aravuga biri mu bubeshi budasanzwe aya ngo n'amajambo atari mu ibyo gusa ariko n'amajambo ari mu buryarya abarundi n'aba expert mu kuvuga ijambo a ashatse kuvuga b ni ya majambo yo guhirika ni ya majambo ngo ari mu mururazi wose n'ishavu ryose aya niyo majambo mabi umurongo wa gatanu igice cya gatanu ngahavuga ngo abakora bene ivyo batazoraga ubwami bw'Imana mwebwe ku Imana yabagize abera ngo amajambo y'ibiyago bibi ntabagisokera mu kanwa kanjye bantu b'Imana iyo tutabikora nk'abera suko dutinya urubanza rw'Imana ubwo rwaraturukuweko ugonye Imana yaruturenganishije mu kuturi ikiguzi cy'umwana wayo muri Yesu Kristo tubikora ahubwo kuko ivyo biteye isoni bitabereye abera bitabereye abahawe akaranga mutima gashasha kuko ivyo arije vyatumye Yesu atubambirwa kava amaraso adasanzwe kugira ngo aturihire ikiguzi cy'urubanza twari kujamwo none ku mwami Yesu yadukuye ku rubanza rw'Imana akatugira abana b'Imana twoshishikara gute mu gukoresha ya majambo ateye isoni y'uburyarya y'indahiro y'ibitwenza y'uburyo bumwe cyangwa ubundi adahesha Imana icyubahiro. Pahuro ariko arabwira Abanyefeso, ariko arabwira na twebwe, turatahura neza icyo ariko aravuga abantu b'Imana. Shengero ry'Imana, Abarundi turi umuco uryoshe kandi mwiza ukunda kuramukanya, ari umubanyi, ari inshuti, ari abagenzi. Dufise umuco mwiza wo guteramana mu manza no guserukana ko Abarundi barakunda ibiyago, nicyo gituma n'ububare bwateye imbere. Ikigoye n'ikibishe abantu b'Imana ni mbega ibyo biyago. Iyo tumaze kwinjira mu mwami Yesu, ibyo biyago bimeze bite? Nibiyago abantu b'Imana twiyubara, tugwana intambara y'ukwizera, tukanka amajambo mabi yose atokora ku rurimi rwacu rwaciwe ko n'amaraso ya Yesu, canke turi ba bandi birekura. Butwe ko turaganira twagerageje kwiyumvira ati mbega biva hehe kubera aya majambo tuyavuge kenshi, ubu buryo bwinshi butubonekeye ko kandi muvyiyumvire kandi muvyihweze neza. Mu muco wacu wuno munsi bantu b'Imana, ntituvuga amajambo asohoka ku rurimi gusa, ni n'amajambo y'inyandiko twandika. Ubushakashatsi bwaragwiriye cyane rwose, tekinoloji irasohokamwo icyo umuntu yashaka kuvuga akacandika kandi kigashika kure. Usanga rero abantu kuri internet baraterana amacumu, bakamburana agahuzu, bagacumitana umwe wese kugira ngo agwane intambara neshe mugenzi we. Ibyo dukora iyo twicaranye, ibyo dukora mu mpisho, nabyo dukora iyo dufashe imashini ngo twandike, tubikorera iki mugabo? Muze mubyihweze neza. Igihe cyose ko yasohokamo ry'amajambo mabi mabi, ni uko imitima yacu iba yahisemwo kugaburira ibya kamere. Kubera b'Imana tuba twanse kwemera kubabara, kwemera kuneshwa, kwemera gucishwa bugufi n'ubuntu bw'Imana, tukagomba kwinezereza kuvuga ibiteye isoni, tugatinya ko abandi batubona nabi nirutifatikanya n'ibiyago byabo bibi, tukagomba kwishyira hejuru kugira ngo twerekane ko tuzi byinshi, tukagomba kwigobotora mu ndahiro zitarizo. Haba harimwo icya kamere caduze aho umutima wacu twahisemwo gukora ibyo kugabitanya ko twagombye kwinezereza. Inyanduruko y'icaha shengerizo kwa Mariya yindi nyene abari guhitamwo jewe gusumba icubahiro cy'Imana. Imana idufashe cyane. Pahuru ariko aringinga ishengero, ariko arafasha, ariko arerekeza ishengero ngo bamenye neza yuko igihesha Imana icyubahiro, ikizotanga kuba icabona, ikizotuma ishengero ry'Efeso ryubakwa mu bumwe n'ukwera kw'Imana. Imwe mu bizogaragara n'icyo abantu bakora iyo bicaye ngo bagire ibiyago byabo. Abantu b'Imana arabisubiramwo, arabivuga mu buryo bwinshi, naratanganye ngene iki kintu cy'ikiyango akizana munsi gatoya kubera ingira ngivuga gifise, ngene amajambo afise kubaka canke kuzana urupfu, akonona canke agira neza. Tirere ibiyago bibi nibibe bigiboneka hagati mu ishengero. Mubera b'Imana bafashanye gose kugira ngo jambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ntibutukishwe kubera abantu basohoka mu imvugo imeze nk'iy'abanyamahanga. Ariko bazoce bahora oya, kubera batavuze iby'ibibi bakivadekanije n'abantu bisigura ko baca bahora. Ngo ahubwo umurongo wa 29 hanyene ngo muvuge muserure ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa, kugira ngo rihesha baryumvise ubuntu bw'Imana. Nibizigura ko tuba ba bantu ataco bagiserura canke ataco bakivuga oya, kubera ubutunzi bw'ingabire y'Imana tuba tukifise kandi tufi bugenda burakura muri twebwe. Ahubwo muri bwa bwenge bwahumanurwa duhabwa amajambo meza mashasha. Bwa mbere amajambo mabi, ubu naho ngo umuntu avuga ijambo ryiza ryose. Nimba hari amajambo mabi ava muri wa mutima wo kononekara kwa Adam agasigara muri twebwe nk'amasigarira ya kamera kiba mu ngingo z'imibiri yacu hariho ahubwo n'amajambo meza cyane yaje adudubiriza mu mitima yacu ayo nayo sayandi shenge n'amajambo ngaha muri kanaba yavuze ngo ahwanye n'ukuri kose kwa Kristo mu ijambo ryiwe ngo mushikirizanye mubwirizanye muhanurane mukore igikorwa cyose kiza gusohora ijambo ryiza ryose ridahagije rihwanye n'ukuri kw'icimana iri nico yakoze mu mwana wayo ayo rero araza kubasobanuza ko n'igihushanca yayandi twabona abantu bima aya majambo agira neza kubera aratera intege aya majambo aratera intege kuko atanga inyishu atari guhumuriza bisanzwe atera intege mu guhora yerekana ubwiza bw'Imana n'umugambi w'Imana igikorwa cyayo mu kihari cyose cy'ubuzima bwa Mesiya yose aya majambo arahubura agakosora akagarukana umuntu mu nzira y'ukuri aya majambo arigisha akadutoza indero nziza kudufasha ngo dukwiye kubaho aya majambo aratwubaka edification akadukomeza aho umuntu aba yanyiganze kubera ibihe ariko arabamwo aho umuntu aba ariko arakekeranya arafasha gusubiza hamwe neza za nkingi n'amatangurira ariyo Yesu Kristo twubatswe ko ngo mubwirane abera b'Imana ijambo ryose ryiza rikwiriye uri bwigwa mwumvirize neza abantu b'Imana ukuntu Pawulo akivuga simubwizanye ijambo ry'ukuri ryose ryiza mu kirere canke mu kivunga aratomora neza atari ijambo gusa ariko n'uryumva wariwe uryumva ninde ngo mubwirizanye ijambo ryose uri kwiye kuryumva bisigura iki abantu b'Imana nuko abantu b'Imana umuntu wese ntituba turi ku rugezo no mu kibanza gisa abantu iyo bumvise kubwirizanya amajambo avuye mu ijambo ry'Imana twumva umengo iri jambo riko ritubwira gukoresha ya mvuga ibishe y'igiporoti yatugire Kristo na Yesu ashimwe na haleluya ya mvugo mbi y'igiporoti nico gikunze kuza mu bwenge bwacu twumva umengo ati none genze uhora ngenda mwibarabara nganira n'abantu mvuga aya majambo y'igiporoti gusa haba namba sibyo byanditse ngaha muri iri jambo abandi nabo batinya wa muce wundi mubi uza gusanga umuntu muri ko muraganira ngo ya ngo hari umurongo wa bibiri uvuga gucya anya ngo bibiri uvuga ngo bibiri uvuga bibiri uvuga aguma uvuga imirongo kandi akayivuga nayisohoye mu ciri kwiravuga mugabo Paulo se cari kwaravuga avuze ati iyo jambo ryose ryiza rihwanye n'ukuri kw'Imana rirafise ikibanza n'umuntu biba byagenewe Imana ishimwe cyane mu yandi majambo umuntu w'Imana uko agenda arasohora iryo jambo ryiza kimwe mu bimugenga nuko azi kumviriza ikibanza uwo bariko baraganira arimwo n'ibyo ariko aravuga umuntu w'Imana imbere y'uko anavuga amenya kumviriza amenya gutega ugutwi neza no guseseka iko kiravugwa ni wa muntu afise discernment gutandukanya no kumenya ikiyo kiravugwa n'ikitavuzwa azi kubaza ibibazo ni wa wundi aza kugira rero ubwenge suko azi kumviriza suko azi gutahura no gusesa aza kugira n'ubwenge bwo kumenya igihwanye n'ijambo uwo muntu arimwo ndabaye karoro ko dufasha kubibona neza umuntu musanze mu kibanza yacitse intege guca umubwira ibyaha byiwe byose kumbure ko bitaza gufasha Imana ishimwe cyane kubera iki ku kibanza arimwo arakeneye kumva ubutumwa bwiza n'ijambo ryirura ry'ubuntu bw'Imana hari umuntu abakeneye gutegwa intege hari umuntu abakeneye kwigishwa hari umuntu abakeneye gufashwa no guhanurwa biri kumwe muri ico kiganiro birashoboka gose yuko tudakoresha ya majambo y'igiporoti tutama turiko turasohozamwe imirongo myinshi mugabo ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe haleluya ritabura kuduha ubwenge no kumenya ijambo rikwiriye kubwigwa mugenzi wacu abarundi hari usanga kenshi no mwishengero turi sinik turafise guhemana n'ijambo ry'umururazi gukasanya no gushirana hasi biratworohera gusumba gutera intege hariho nabandi mugabo atopfa bwikiba umuntu yamari Yesu arakubona azobana nawe uhumure namahoro atazi gukarira mwene data no kumubwira ati ahantu rapfuye umuntu w'Imana kubera iyo nzira iri kurajamwe siyo amari ho rero amatwa bereye ukwiye kuribwigwa kugira ngo uwo muntu wamwumvirije wamenye neza ikibanza arimo uheze umenye ingene ukwiriye kumuganiriza shengero ry'Imana muze murabe kubera ijambo ry'Imana ritagwiriye muri twebwe tuza kugira icitwa dualism ubuzima bubiri iyo turi mu ishengero ni Yesu ashimwe tugire Kristo turiyegeranya tukiyubara twapfa kurengana umuryango wabo turi kumwe dusangiye aho dusengera umuntu umwumvirije ariko arakina umupira umurante ariko araha umupira kuri televiziyo umwumvirije muhiriwe ariko arahamagara umukozi ukimvirije mbega uwo ni wa wundi canke n'uyundi ari ngaha bijya bintu bishoboka gute ko tugira ubuzima bubiri amajambo yacu byerekana ko hari mu mutima w'uburyarya ugikorera mu ngingo z'imibiri yacu turatinya pasteri n'umuvyeyi gusuko dutinya mwempu yera shengero ijambo ryacu ryiza sirimwe twumva abantu b'Imana muze mubirabe neza haragwiriye muri no minsi yacu amarigara y'abakizwa ugiye kumviriza ukicarana nabo ukarabuti aya masaha atatu bamaze ngaha anye kuri kawi bishe mbega bahakuye iki Woba babwirizanye ijambo ry'ukwiriye kuryumva canke yari yamajambo yose mabi Pawulo yatwihanikishiriza yagiye arakurikirana kandi abantu bahavuye bakumva bidefuye baruhotse Ivyo rero birahari suko bihari gusa biranagwiriye mu ishengero mwumvirize atari uko umuntu atawe yaramenye Imana mugabo ndabisubire mu gihe gatatu kubera ijambo ry'Imana n'icubahiro n'igitinyiro c'Imana bitagwiriye mu mutima wiwe umuntu aza kuba umuntu ari ekilibre gutega shengero atama ariko arasohora imirongo avuga Yesu ashimwe aza kuvuga mu bwenge n'ubuntu bwose Imana imuhereza Abakolosayi 3:16 ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye niho muzobwirana amazaburi mugaterana intege mu ndirimbo mugashigikirana bizosohoka ijambo ry'Imana rigwiriye mugabo kurugeza umuntu abageze nico kimusohoka ngo igituma tuzaguhita ngo ivya kamere nuko abantu b'Imana iryo jambo rikiririke cyane gose mu mitima yacu umuntu ashobora gucakara ngo gose kuri iki kintu ingene kubera ritadudubiriza muri twege zambizi z'amazi ya mwempu bitabiragira muri twebwe nahuza kuba witonze wabigerageje turaza gusanga dushize imbere y'abandi tuza gutwagwa n'ibiyago bibi twabasanzemwo abantu bima ni gute nkabera umuntu yaje muri twebwe akavuga ijambo ryo kwica ry'ububi ry'ubugi mwene data yihuta kumuhagarika bitaraja kure ni gute iyo habaye ijambo ry'ukuri mwene data yihuta kuri tera intege no kurivomera kugira ngo ikiyago kigaruke nikije muri politiki n'ibihe bibi no gushira hasi no kuvuga n'aba abantu ivyo bintu biratworohera biratunezera muri kamere ariko iri jambo ry'Imana ryongeye kudufasha muri kano gatondo ngo abera muri mungenzi bantu b'Imana muri ngaha ijambo ryose iribi ridahwanye nitwe twagizwe muri Yesu niribe rigiserukira ku rurimi rwacu ariko aho twokwicarana n'uwera canke n'undi muntu wese dusohora ijambo ryose ryiza ribereye n'abo bantu turi kumwe muri ico kibanza turimwo kubera iki ngo bizohesha ubuntu bw'Imana abo bantu mu yandi majambo Imana itubwiye ngo ndabahaye isezerano yuko igihe cyose muzovuga ijambo ryose ryiza rizokora ivyiza vy'Imana mu mitima ya bene data haleluya nimba ari ryo kwirura gutanga ubuntu no gutanga bwa bushobozi n'inkomezi zamwe mu muri abo bantu muri kumwe nimba bakeneye kubakwa bazokubakwa nimba bakeneye kugarugwa bazogarugwa nimba bakeneye kwigishwa amaso y'imitima yabo azohumuka bihane bahindukire icyo kizoba gikenewe kuri uwo muntu abibwirwa n'iryo jambo Imana isezerana ngo ndi kumwe namwe nzokora igikorwa cyose gihwanye n'icyo kibanza Imana idufashe cyane nimba arahana ikibi cyagwiriye Imana izogisuka ngo mabisi abantu b'Imana mugabo abera ntibashobora guterera no kuja hamwe n'abandi mu gukora igikorwa cyo mu majambo cyo mu biyago kiza gutukisha izina ry'Imana aya majambo arakwiriye gose ku bantu b'abarundi cyane ku bantu bakuriye mu ishengero mu buryo umwe cyangwa ubundi yuko Imana yogendera dukuza gose abantu b'Imana tukiyubara ku majambo tuvuka none ivyo vyose gashengero murongo wa 30 turashobora kuvyirengagiza no kuvyanka nyishu ni yego turashobora gukomanarira mu ngingo no mu ngendo zacu ego birashoboka no ku bantu b'Imana kandi si mu biyago gusa murongo wa 30 murashobora kuwufatanya n'iyi mirongo y'imbere kuri 25 umuntu akabeshe umuntu akaraka kandi agatukana mukura kakikwiwe umuntu akiba akabikora nibigirankana kubera yatinye kubera yagize ubwoba umuntu kandi n'amajambo y'ibiyago bitari byo akayabamwo iyo umuntu w'Imana none abandanyije muri izo ngendo abari kwakora iki 30 Pawulo acadufasha ati kandi rero hamwe n'ibyo byose navuze rero ndabinginga ndababwirije mwumvirize ntimukababaze mwempu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso murabe neza iri jambo ntimukababaze nimba Pawulo akoresha ijambo ryo kubabaza ijambo ryo kubabaza bisigura ko hariho ubucuti n'urukundo n'ukunywana n'ukugenda na mwempu yera bituma umuntu ushobora kubabaza wenyine ni wa muntu tuzinanye dukundana hanyuma nkamukorera ikibi nkanongera ko nkanasubira nkamukomeretsa inshuro nyinshi aha dusubira kuyibutswa tukerekwa neza ingene mwempu yera si mwempu yo mu kirere si wa muntu ivyo tuvuga n'ivyo dukura n'ingendo zacu ataco bimubwiye ico ni kinyoma cha wa mubi gose ikinyoma gikunze no gukorera mubera katubwire ati Imana ifise inkomezi zose mwempu ni mwempu n'umuyaga ivyo dukora vyose ntaco bivuze ntaco bimubwiye ariko iri jambo rivuga ngo mwempu n'umupersona wa gatatu mu mana y'ubutatu kwe ari mwemu rero umupersona arafise kwakira no kubabazwa nibiba ngo abantu b'Imana murabe neza si kwa kubabazwa umengo yakanzwe canke azoca yihebura oya nuko ibinyi nimugakora ibibi bibabaza mwemu w'Imana kubera iki niwe mwagabiwe niwe mwahawe nk'ikimenyetso Abanyefeso gice cya mbere murongo wa 13 niwe mwandu mufise ukuzoragwa w'ibihe bidashira abantu bamubabaza ataco bibabwira bakamushaya ko ataco binona ikibi bakakibamwo ataco kibatwaye abo naba baciriwe kwiteka n'Imana naba bakomantariye muri wa mutima w'ikibi buzuye umwijima bari munsi y'urubanza rw'Imana Imana izobahana ariko abahawe ngo ikimenyetso ikimenyetso mubyibuke cyari ikimenyetso cyerekana uwo turiwe possession ingwati n'ubutunzi dufise abamufise bagendana nawe abashingira intaye ko ari abana b'Imana ntibibakundira nawe ntibimukundira ko birengagizanya mu kibi kiba kiriko kirakogwa Pawulo rero aratwibukije mwembi w'Imana mwagabiwe wa wundi azobashikana mu ijuru mwokenyera mukabandanya mu binyoma no mu busuma no mu biyago bibi mufise mwembi w'Imana yera adudubiriza mu mitima yanyu nk'umukunzi mwiza ahandi kuhavuga neza suko hariho urubanza Imana izocuducira kw'ibihe bidashira ngabo kubikunda Imana iyo babandanyije kubabaza mwemu yera yabashiriwe ko birarengana uko nyene oya ngo ahuga b'Imana ikunda igiriki birabakangira ubucuti n'ubusabane burononekara buracikagurika umuntu yumva ameze nka Adam ashaka kwinyegeza no guhunga presence y'Imana ijambo ry'Imana riramugumira gusubira kwegera kwa isiryo yagiriza byinshi bijya byose niko gacubuntu bw'Imana ngo atwemeze ivyicaha byabaye mu mitima yacu nkemu ntazoturekerana kandi ntazotuva ko kuba muronse kwibihe bidashira ariko azodukangira atubwiriza ijambo ry'ubutumwa bwiza kugira ngo mu kuryumva dusubire dufukame tugaruke twihane tubandanye mu gukurikirana ibyiza by'Imana Imana ishimwe cyane nimukababaze mwempu w'Imana shengero nimukabandanye muri ya marigara shengero nimugashishikare mu majambo yose mabi ngira mwabibonye iri jambo ry'ibiyago byiza nibikunda ku muntu Imana itaragabira umutima mushasha abakeneye kuza kuri Yesu mu kwihana no kwizera kuri jewe na wewe tuba twaramumenye tumukunda kandi tugafise uburaga bw'ubugingo budashira iyo aya majambo aserutse tubona neza mwema twereka ibibanza abantu uburyo duhora twihereza tugatambukiramwo imbere y'ijambo nk'iyi duhamagarirwa kwihana no guhindukirira kugira ngo dukomezwe gushasha mukwanga icyo cyose kibabaza umutima w'Imana bwawe ntitugeza ngaho gusa turanasaba ngo Imana yongere kwishire ko iduhe kuzuzwa ijambo ry'Imana kuko mu ijambo ry'Imana amazi ya mwemu niyo yadudubiza mu mitima yacu niyo azohora seruka y'ibyo biyago bici maze ibyo turiko turabikora ya shengero rikeneye kubakwa mu bumwe no mukwera Imana izoheza irikomeze izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen.